Iyi Muva ni Radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda dutanguranye kuno kwezi kwa gatandatu ko muri 2015 muri studio ya 18 muri kumenaje we Diane na Hazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya.
Nino bash kubonanye utuntu urya bacha kwikeka ngo urumurozi urusaku n'urusaku rwo kuja kubapfumo cyaka kubonana ikintu basumbije ubu urumurozi urutora imbuto nta kindi gihari.
Uyu ni umwe mu banyagihugu wo ku gatumba ka Kibimba turi muri komune ya Buhinyuza y'intara ya Muyinga ivugwamo umwikeko w'uburozi. Iyo nkuru co kimwe n'iy'abana bashoboye gutoroka bajanye gukoreshwa mu ntara zitandukanye z'igihugu ca Tanzania bakuwe induta mu kambi. Turazigaruka ko mu kanya mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere kuja mu ntara no makambi mbanze ndabwire muri make ko perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump itegekanije ko amenyesha ingingo yafashe kubijanye n'uko Amerika yoba igiye gukura karenge canke kuguma amasezerano y'i Paris yo gukingira ibidukikije ku muhingamo w'uno wa kane. Habicishije ku rubuga rwiwe rwa Twitter ku mugoroba w'uno wa gatatu, Trump yavuze ko aza kumenyesha ingingo yiwe masaha 9 ku masaha ya hano Washington DC. Umukuru w'igisagara ca Los Angeles, kimwe mu bisagara vyifashe neza mu vy'ubutunzi aha muri Amerika, yavuze ko ari nka hamwe perezida Trump afashe ingingo yo kuvavanura n'amasezerano yitiriwe Paris, igisagara ciwe kizosaba kuyagumamwo. Eka n'urongoye igisagara ca New York nawe nyene yamaze kuvuga ko igisagara ciwe kizokora ibishoboka vyose ngo kigume muri ayo masezerano ya Paris. Amasezerano y'i Paris hagamije gukingira ibidukikije yemejwe n'ibihugu bishika ku 195 muri 2015, ariko bigoranye cyane ashigwa ku mukono muri 2016. Ibihugu byemeje ahanini kugabanya ivyuka birungikwa mu kirere biciye mahinguriro atandukanye. Ibihugu bikenye atacu vyatereye kugira ngo ikirere kimeregwe nabi mu vy'ivyuka birungikwa n'amahinguriro, navyo bigafatwa mu mugongo kugira ngo bihangane n'ihindagurika ry'ibihe. Yamara kugirana no mango ikigega cabwirizwa kuba caramaze gutangura gushigwamwo ubwo buryo bwo gushumbusha ibihugu bikenye kiracarimwo impari kuko ibihugu vya rutura mu butunzi bitarumvikana neza amahera yotangwa uko yobangana ingene yotangwa n'ikiringo yotangwamo. Amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike muri Congo na mpuzamakungu akingira agateka kazi na muntu agera ku 200 kuri no wa kane yahamagariye akanama ka ONU kajeje umutekano gutanguza bidatevye amatohoza y'ubwicanyi bw'agahomerabunwa uvugwa kuva mu kwezi kwa 9 mu ntara ya Kasai yo hagati muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Intara ya Kasai yaragiramiwe n'uruhagarara n'ubwicanyi kuva mu mwaka wa 2016 bivuye ku gutana mu mitwe hagati y'inteko za Leta n'abagwanyi bazwi ku izina rya Kamwina Nsapu. Abantu baharugwa 100 barahasize ubuzima muri uko gutana mu mitwe. Perezida wa Congo Joseph Kabila kuva kuri uno wa kabiri akaba ariko aragendera intara ya Kasai kunshurewe ya mbere kuva hadutse izo ntureka. Ushikiranganje bujeje kwivuna abansi bw'igihugu c'uBurusiya bumenyesha ko inteko zabwo zarashe misile zine zo mu bwoko bwihuta cane mu bidandazwa birimwo abagwanyi ba Leta ya Kiislamu zivuye mu ibahari Mediterane. Ubwo bushikiranganje buvuga ko izo misile zarashwe n'ubwato bw'ingwano hamwe n'ubwato bugendera musi y'amazi. Izo misile zaguye hafi gisagara ca Palmela zisambura ibirwanisho bikomakomeye zica n'abarwanyi ba Leta ya Kiislamu bari barungitswe muri ico gisagara bavuye mu gisagara ca Raqqa. Urusiya bwatangaje kandi ko bwari bwabimenyesheje Leta Zunze za Amerika, Turukiya na Israel imbere yuko burasa izo misile. Yamara Urusiya ntibwatangaje igihe izo misile zarashwe. Njuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika muri ko muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mwe mutwumva muri mu Rwanda namwebwe turabaha ikaze. Mutwumva kuri FM 104 n'ibice 3 bashoba kandi kumviganiyo vyacu muciye ku rubuga rwa internet ariyo wizi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Ako imbere kuja mu ntara ino nkuru idushikirie unyene na mashinga mateka y'umuryango wa Afrika y'ubuserukejeje gutora amafaranga y'umuryango uzokoresha mwaka uza wa 2017 na 2018 ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru akurikirana ivyo bibazo arusha mwiriwe Claver
Niro neza byane ninazo
Ayo mafaranga angana gute
Ayo mafaranga umuryango wa Afrika y'ubuserukejeje gukoresha mu mwaka uza wa 2017 bishira 2018 agera ku miliyoni 110 y'amadolari y'Amerika narenga gato imiliyaridi amajana 286 z'amarundi akaba yongeye ko rero ayarenga gato imiliyoni 8 n'igice y'amadolari y'Amerika kuyakoreshejwe ku mwaka uheze kuko yari ama yangana n'imiliyoni 101 y'amadolari y'Amerika hari hafi nk'arenga imiliyaridi 286 y'amarundi
Claver ayo mafaranga azova he hatangwe nabandi
amafaranga ahazova igice kinini kizova mufashanyo zitangwa n'ibihugu bitandatu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko kuko ubaze kwiyongera ko Sudani y'Amajepfo hanyuma ibice 48% ku ijana bive mu mfashanyo mva makungu ariko rero aha bavuze ko ari ikibazo gikomeye kuko nayakoreshejwe ku mwaka uheze ntiyatanzwe yose n'ibihugu bitandukanye aha tukaba twakwibuta yuko nk'igihugu cya Kenya aricyo cyasubiye gutanga 100% y'imiliyoni 8 y'amadolari y'Amerika biza gutanga Uganda bwashitse ku bice 90%, Uganda ibice 32%, Tanzania 38%, nayo Burundi nta na 10 bwatanze ku mwaka uheze bukambere bwa bidufise n'ibidarane byo ku mwaka wahera.
N'amafaranga yemeje mu gihe yavugwa ubunyonyezi bwa bwarabaye murayi yari yarateguye gukoreshwa mu mwaka wa 2016 n'ubushira 2017 ico kibazo abashinga amateka hari co bagarutse ko
bakigarutse ko cyane mbere cyane atwaye umwanya munini bashikize ko habyuza kuba raporo cyangwa amatohoza yihuta kugira ngo hamenyekane nyine amafaranga yakoreshejwe bavuze ko habayemo ubunyonyezi gukoreshwa nabi hamwe n'ibindi ngo amafaranga yagiye mu bintu bitabiri bitumvikana bakaba bari banavuze mbere ko ayo mafaranga uno munsi batayatora mu gihe atarakogwa ubwo ayo matohoza ariko inama shikiranganje y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko yaserukiwe hano yavuze ko ibyo bitobuza ko ano mafaranga bayatora ikaba yemeje ko arakogwa amatohoza ku buryo bwo hejuru icyo bise audite mu rurimi rw'igifaransa ariko rero inama y'abakuru b'ibihugu twibutse ko iherutse kuba mu ndwi yahera yari yashimiye umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afurika y'ubuseruko Liberant Mukeko kuko yerekanye ko yashoboye kuziganya ayagera ku miliyoni zitatu hafi n'igice y'amadolari y'Amerika arenga gato imiliyaridi 7 n'igice z'amarundi
urakoze gose Pierre Claver niyo nkuru kuri iyo nkuru ubandanye uyitohoza hama turaza kongera tuguhamagare mu nyuma unatwumvishe na bimwe abashinga amateka bagiye baravuga igihe ariko aratogwa ayo mafaranga
murakoze nane byane nazo
Iwanyu mu ntara muratwumva muri ngaho imuyinga neza na neza ku mutumba wa Kibimba wa komine Buhinyuza uvugwamwo umwikeko w'uburozi abikekwa ko uburozi baraturatuzwa imiryango yabo nayo igacibwa mu kibano nkuko muvyumva muri no nkuru ya Moyize Misago
Ufise icyo arushije uwundi yagiruza uburozi aho sanga atungwa urutokiko arimisha abantu mu ijoro canke ko aguruka Uwo mwikeko ahanini uturuka ku nsaku zirangwa mu kibano hamwe no kuraguza ku bapfumu kurangwa kuri uwo mutumba wa Kibimba nk'uko bivugwa n'abanyagihugu bo ngaho ukwikikana uburozi bisa n'ivyimonogoje abenshi mu bikekwa usanga ari abakenyezi kuri mikro z'ijwi rya Amerika abo bakenyezi bavuga ko biterwa n'inzara irangwa kuri uwo mutumba
kwikekana ibintu by'uburozi no eme byarabaye ndase ni nkakaranda ino bashikubonanye utuntu urya bacha bakwikeka nguru murozi
yego none wibajije wabitegwa niki kugira bakwikeke
urusaku n'urusaku rwo kuja kubapfumu mugaba jewe kweri kunti ndabizi aha muri kirimba yakakubonana ikintu basumbije ubu buri umurozi burutora imbuto nta kindi gihari
birashika kugira ngo banke umuntu barabona utwo yifunguriye bakabona utwo yironkeye hanyuma n'abatatwo bafise bagacare bamugirira inziko nk'uko bagaca bamuremeye ku buroze
ngeze hano harabaye abantu bitokanye n'ababanyi banje bambaniye nabi bagenda babwira ababanyi ko jewe no bandi umurozi nyika kandi nguruka bacavuga yuko jewe ndi umurozi
ariko nubwo bamwe bikekwa ko ako kabi hari abandi banyakibimba usanga arabarozi bamwe mu banyagihugu bemeza ko hari abamaze gufatanywa ubwo burozi maze barabwemanga ivyo vyemezwa kandi n'abajeje intwaro kuri uwo mutumba Ruraga Pascal umunyakibimbati umwe muri abo bamabikekwa twasanze ari mu barozi aheruka gufatwa
hariho bamwe bitwara uburozi n'abandi dusanga hariho abarozi koko kuko muri komine yacu hariho abantu benshi usanga batanga ibintu by'amashano bijya bita ngo ni bihano iyo hagize nk'umuntu agwaye koko bikaboneka yuko umuntu byarenza karimi no kwa muganga bakamununga ati birase ko tumuvura uwamuroze akemera kaza imbere ya OPG nk'ubu hariho umuntu aheruka kugwara yaremereye neza twese dukoranye imbere ya OPG
none hambavu yuko onye ni giki cyemeza neza yuko abo bantu arabarozi
ikiremeza nuko umuntu ashobora kuza agatabwira OPG ngo jengureka ngo uno muntu bamuza ari ngaho sindi tuntu aca yigirisha ukacona wa muntu arasamuye umva aho hantu ari wabigize ngo reka jengo nkure mu ibyanze wa muntu twari twabonye ko byase no kwa muganga tukatubona atashe yigendera
uwo mwikeko utuma ikibano gitosekara ingo zabo bikekwa muri kino gihe nizi gitumbegwa uko kwikekana ubwo burozi kuri uwo mutumba bituma bamwe mu banyagihugu batihutira kujya kuvuza ababo ku ivuriro icyo bikoze hagize umuntu agwaye yegekwa kuri abo bikekwa uburozi Veronique Nshimirimana agira ati
ino ni benshi batashoboye kuza kuvuza nk'umwana agwaye kwa muganga urashobora kuvuga ati we kugwajije umwana mutware kwa muganga ako mutwara kwa muganga abonye bugorovye akacaja mu bapfumu barimo baravuga ati ugiye ku mupfumu akubwira ati yamara rero wewe urabe neza ugira kwicire cyangwa wakwiciye umwana n'urya muntu mubana ivyo ni wacu kibimba n'ivyo bihari
abajeje intwaro muri komine Buhinyuza bamyesha ko bakingira bene abo bantu kugira nibahotegwe cyangwa ngo bicwe umuhanuzi wa Mustaneri ajeje intwaro imibano n'imico kama avuga ko bama bagerageza kumvikanisha abo banyagihugu Maurice Birahino akavuga kandi ko bahimiriza abanyagihugu kwirinda insaku ngo kuko usanga uwo mwikeko atacemezo baba bafise
ivyo byama bishika nivyo tumaze kubona bishika no mu biro kenshi na kenshi aho tuba turiko tuatunganiza abanyagihugu bibazo by'uburozi kaza wumva naka ngo yanyagirije uburozi turawumvikanisha kubera ko ni ikintu kitaba gifise icemeza iyo umuntu yabonye bamwagiriza cyane twebwe tuba twagerageje guhanura ariko kaza wumva mu nyuma ngo akayaragiye babe ni bamaze kugenda mugabo bamugasanga bimuke mu zindara
bega mu cyamuhaza mukabakingira gute
abo barakingirwa gose kwera hariho nabatwituye baraza bavuga ati twitwa kubiswe baranerekana n'amasura ivyerekana ko bakubiswe abantu babakubise bararengukijwe n'inyamirama bihama baragenda barisigura barahanwe kubera ko baragirijwe icaha canditswe gihanwa n'amategeko
ayandi makuru twahawe n'abajeje intwaro nuko bihanikiriza abanyagihugu kuja kwivuriza kwa barumenyi ngo kuko ariyo ntandaro iyo mwikeko Ibuhinyuza mu ntara ya Muyinga mu biseruko bushyira uburaruko bw'u Burundi Moise Misago ijwi rya Amerika
cha bijya bi biranuganuka ko ari byo
reka nibihu
ngo nibihu kandi navyisomeye
ndakubwiye ko atari byo
nivyo
sivyo
reka sivyo
dupinge
utangike
mupinga mupingi umvirize ijwi rya Amerika irabesha ubyibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
inkuru y'uno munsi ni inkuru yatwengeje abatari bake abandi bakabona umengano kutamenya muramaze kumva ngaho mu kibano na cane cane hagati mu gihugu mu ntara zitandukanye inda ziyonga umwigema akibungenga hanyuma bakavuga ngo inda yiwe yayonze. Ivyo rero biri ku mbuga ngurukana bumenye ahatari hake, ariko harimo ibihuha byinshi cyane gose ko murumva ko bitanashoboka. Diane Ndonse yaregereye muganga acisha n'amaso ku mbuga ngurukana bumenye kugira ngo arabe ibiriko biravugwa. Reka twumvirize ino nkuru yaduteguriye.
Inkuru yashyizwe ku mbuga ngurukana bumenyi itariki 24 z'uku kwezi kwa gatanu n'umuntu avuga ko yaganiriye n'abanyagihugu bo mu ntara ya Karusi bemeza ko imbanyi yamyonzwa canke ikazirikwa ikavuka inyuma y'imyaka 2 canke irenga. Ivyo bakavuga ko vyamyeho kuva kera narindi na bugingo n'ubu. Isiguro zigituma vyarakogwa ni nyinshi, harimo ukurenga ibigo ku bakenyezi. Aha kandi uwavuga ko yaganiriye n'abanyagihugu aratanga uburorero bw'abiyemerera ko imbanyi zabo zigeze kuzirikwa. Iruhande yaha, abasomye inkuru ku rubuga rwa Facebook bayivuze ko vyinshi, aho mbere habayemo no guharira, bamwe babaza ko vyoba bibaho, abandi nabo bemeza ko bibaho, mbere hakaba n'abandi babirabishije mu kwizera kwabo. Nkuko mubimenyereye, turabasomera ibyo banditse tutarinze kuvuga amazina yabo. Duhere kuri uyu avuga ati, nk'ivyo babikura he? Nububeshi, mbe ni mu Burundi. Uyu nawe ati, na kamuna. Uyu ndati, sinemera ko ivyo bintu byoshoboka. Yoyionza hama nyina kaguma komeye, mbe hoho yoyionza gute? Hari nuyu avuga ati, ivyo ntibibaho na gato. Uyu nawe acaza mwishura ati, bibaho wangu, nivyo ijana kwijana. Turabandanya n'uyu yanditse avuga ati, urumva aho hambere hashize ko hari uburozi bwinshi. Una wati ekanu ushobora gusanga bikibaho. Dusome n'uyu avuga ati, harimo amangetengete y'abantu. Uyu nawe, emwe ivyo bibaho kuko zamaze abayongeyemo, abandi bakazikurayo, abantu n'ivyihebe ntibatinya Imana. Dusome n'uyu yanditse avuga ati, sha naje maze kumva benshi bazizirikishije, hari nuwo uwayimuzirikiye yaciye apfa n'ubu ntaravyara, kandi urumva nta kivyaye canke ngo asame iyindi, ahubwo azorinda apfa atayivyaye. Uyu nawe aca aritwengera ati, ha 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 ha. Uwundi nawe aca avuga ati, uwundi nawe aca yandika avuga ati, numva bikomeye kweri. Tugarukirize kuri uyu avuga ati, birashika kweri na jewe umugore vyaramushikiye ni hatari kabisa. Aha rero ijwi rya Amerika ryararondeye abahinga mu buvuzi kugira ngo bagire icyo bavuze kuri izi mpari z'aba bantu. Umuhinga mu kuvura indwara z'abakenyezi no gukurikirana imbanyi, muganga Gafason Renild, aramirira kure ibyo bavuga ko imbanyi ishobora kuyonga canke ikazirikwa. Arasigura igihe bishika imbanyi igasamwa ariko ntivuke, bivanye n'uko itagiye mu gitereko, ariko nahone kwidashobora kuyonga ahubwo irinda kuvayo.
Kuyonga n'ukuri ntituvyemera nka neza, kuko inda iyo yaramutse bayo icyo twita fecondation, imbuto y'umugabo n'iy'umugore bigahura bigatanga igi rigatanga embryo, donc kadakana kakiri gatoya katarakwiza amezi atatu. Urumva rero muri ico gihe irakura, yidakuze naho haba hari ingorane, hari ivyo twita inda zidakura byo tuta grossesse non évolutive, aho nyine muri ecografi turabibona, canke hari n'igihe idakura kubera itagiye mu gitereko indani yagiye inyuma, ivyo twita mu gifaransa grossesse extra-utérine. Muri izo rero ntiziheza ngo zikure, iyo oyi mugabe ibaye extra-utérine kenshi turinda kubugurura tukayikurayo, mugabe iyo oyi twita non évolutive idakura kenshi utubona atanguye kuva maraso mu nyuma ikavayo.
Ntishobora kuyongerayo atavuye amaraso canke ngo mumugurure muyikure.
Kuyongerayo naho nyene iyo tuba twiyagiye inyuma y'igitereko, hariho imuti tubaha, hariho ibyo tubanza kuraba muri ecographic kugira tumuhe uwo muti, ntiturinde kumugurura ikayonga kubera uwo muti tumuhaye.
Uyu muganga Gafason Renild avuga ko abakenyezi bashobora gutwara imbanyi mu vyiyumviro ariko itigeze ija mu gitereko.
Hariho abafasoni batwara inda mu mutwi wabo ubundi atanda bafise. Ivyo rero bishika kenshi ku bantu baba bararindiriye gutwara inda bakabura cyo twikwita sterilite, batashoboye kuca barasama inda buno nyene bagishika mu rugo akamara nk'imyaka 2-3, mu nyuma biramubabaza ku buryo mu mutwe wiwe bita bikaja ati je ndafise inda, akavyishiramwo akabona ko inda ikura. Abo rero abantu turakunda kubaronga kwa muganga, mugabo iyo ugize ikiza gipimo cya ecograph kamurika mu gitereko by'ukuri ntanda usangayo. Muri ico gihe waca avuga ati yarayonze canke avuga ati bayinzirikiyemwo, mu by'ukuri ivyo bintu sivyo, ntayo bazirika n'ibikunda.
Uyu muhinga yanonosoye ibijanye no kuvura indwara z'abakenyezi abona ko abanyagihugu bagikwiye guhimirizwa cyane kubijanye no kwijukira gupimisha imbanyi kwa muganga. Mu gisagara cha Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Tubandanirize mu makambi abana batatu muri bamwe twababwira ejo bamaze kumenyekana ko bajanye gukoresha ibikorwa bitandukanye mu ntara zitandukanye zigize igihugu cya Tanzania bakugwa mu makambi ya Nduta baramaze gutoroka. Abana bakaba bemeza ko bakugwa mu ikambi n'umurundi ho nawe akaba yabashikiriza ba Tanzania abanje guhabwa amafaranga. Abana bakavuga ko baje gukoreshwa cyane cyane mu byo kuragira ibitungwa. Leonce Niyongabo niwe yacirya nino ino nkuru.
Hari ya nyene muri cyo kijiji twagiye turabana 30 twavuye turabana batatu.
Uwo numwe muri babana bakugwa mu kambi impunzi Nduta muri Tanzania bakaje gukoreshwa hanze y'ikambi. Aba bana bemeza kuba batwara yabemerera ubuzima bumeze neza iyo baba bagiye.
Inge byagenze haje mu Burundi abamwijana ya gatanu yitwa Emma atubwira yuko ngo tuze guca amahera kandi aho hantu ari heza cyane.
Mu ntango y'urugendo rero bagiye ari 33 ariko batatu muri bo baca bashoka batoroka. Bandi batatu batorotse bamaze gushikanwa iyo bategerezwa gukorera.
Tumaze kugenda bavuye ngahatura abana 33 nyuma hasubirayo batatu kugenda tusha kuri rigari turi 30. Twe kugira dutoroke nyine byagenje twatelefonye kubera kwari dufite simu kwa telefonye ababyeyi tubabwira yuko hano badutwaye bagiye kutuguza.
Mu gutoroka mwari bangahe?
Twatorotse turi batatu. Nyine twashitse turi batatu nyene.
Mu kubasohora ikambi aba bana bavuga ko babatwara mu migwi gushika babashikanye mu minwe yabo bategerezwa kubajana ko babajana iyo bakorera.
Gushoka inkambi bafata batanu batanu bakabajabutsa nduro bakabacisha mu zone y'11 bamwe bakabacisha mu zone ya mbere twahuriye ahantu kurubaho mu ishyamba dukwiye 30.
Urugendo kugira bashike mu karere batwawe gukoreramo rero rwabaye rurerure runagoye nkuko byemezwa n'abo bana.
Kugenda tusha kuri rigari turi 30 tumaze kugenda imodoka idushitse ahantu bitwa Imakere tusha tugenda n'amaguru tumara iminsi ine turiko tugenda n'amaguru tutarya turara no mu ishyamba. Tumaze gushikayo rero umwana umwe wacu bamuha $100,000 ku mwana umwe.
None nkaho kurubaho bavuye masangapi?
Bavuye isaha 6
z'ijoro cyangwa z'umurango?
Z'ijoro.
Abo bana rero bavuga ko bakuye mu kambi ariwe yahembwe nabo ntibarunka nikoroti.
Tumaze gushikayo rero umwana umwe wacu bamuha $100,000 ku mwana umwe.
Ariko namwe mu kuva mu ikambi barabahaye amafaranga?
Aba nama hari bigeze baduha ahubwo watuvanya no mu ikambi niwe bahaye amahera abatanzania batuguze.
Kuri umwe bamuhangara?
Umwe wese bamuhira kiraki.
Iyo bari bagiye bavuga ko bahasanze abandi bana b'Abarundi bava mu yandi makambi ari ngahe Tanzania.
Hari haba twagiye tujanye n'abandi benshi twasanze.
Abo bandi bana mwasanze yo bavuga ko bava hehe?
Bamwe bavuga ngo bava Inyarugusu abandi bakavuga bava Mutenderi.
Mwese hamwe mwari bangahe?
Twese hamwe bararengana 50.
None abo nyine mwasanze yo bari bamaze nk'igihe kingana gute?
Bari bamaze nk'amezi 2 hari hano twasanze bamaze nk'imbitsi 2.
Inguruka rero batwawe ni ku mupaka w'intara ya Kigoma n'intara ya Tabora haragwiriye cyane aborozi b'inka. Abo bana akabari nako kazi basanzwe batwaye gukora nkuko bavyemeza.
Twege aho twashikiye bace tushitse twashitse turi abana benshi bacatangwa kuza baratuguza.
Akazi mwakora ntaka.
Akazi ko kuragira.
None uye bakoresha mwari mu mutsa.
Kwetu umuntu. Umwitwa Toro.
Wawe twayiwe mwarakunda kumubona.
Oya dumuherukanye n'umusa tuguza kuri abo basukuma.
Kuko basanze rero ataraho gutuma umwana bararondeye uburyo bwo gutoroka basubira iyo bavuye mu kambi Nduta. Rehonse niyo ngabo Induta muri Tanzania kubwijwi rya Amerika.
Tukivuga makuru ya impunzi zahungiye mu bihugu bitandukanye amenyesha makuru b'abarundi bahunze bagiye gushingisha hamwe bahuriyemo kugira ngo rizohore giga ibazo bahura misi yose mu ntumbere yo kubitorera umuti. Inkuru ndende twayiteguriwe na Desire Hatungimana akorera i Kigali.
Kuje hamwe bagafashanya mu ngorane barimwo za misi yose ni kimwe mu vyatumye abamenyesha makuru bahunze biyumvira gushinga iryo shira hamwe. Patrick Mitabaro yahoze akora muri radio Isanganiro akaba ari mu mugwi washinzwe kugira utunganye ibijanye n'iryo shira hamwe amenyesha ko intumbero nyamukuru ari uko bosubira kuza baravugana ibijanye n'umwuga bahunze bakora kugira nibazo have bawibagira bigashobora no gufasha abaronse aho bisumamo.
Imico cyumviro caje kubera yuko twasanze hari abamenyesha makuru bataye akazi bagateshejwe n'ubutegetsi barahunga, hanyuma bageze mu buhungiro baragerageza kwinanata kugira babandanye umwuga wo kumenyesha makuru, ariko ntivyoroshe kuri bamwe kuko gushika n'ubu baracari mu ibarabara kandi arabamenyesha makuru harabaronse aho baba barakora, ariko nabo nyine ntibisheme cyane. Ni ukuvuga rero icyo cyumviro cavutse kugira ngo abamenyesha makuru bose baba bari mu Rwanda, baba bari mu Buganda, baba bari muri Tanzania, Iburayi n'ahandi bahunze ubutegetsi kumva zitavuye ko babandana umwuga wabo kuko ntidushobora guta isuka kuko na kare n'abarundi barakeneye ko tubandanya tuba makuru nkuko twamye tubikora muri kahise ubu twaba turi mu bihe bitoroshe.
Patrick Mitabara amenyesha kandi ko gushinga iryo shira hamwe bidasigura ko bavuye mu runani rw'abamenyesha makuru UBJ, Union Burundaise des Journalistes mu rurimi rw'Igifaransa. Ati nakarije ko kwiga ibibazo byabo batabivanze n'ivyabasigaye mu Burundi.
Ntiduhebye na gato sendika kuko n'ubu turi muri yo ni sendika turimwo kabamenyesha makuru bahunze duhuriramwo n'abamenyesha makuru basigaye mu gihugu. Ni ukuvuga twese tuhurikiye muri UBJ, ariko icyo dutandukaniye ko nuko abamenyesha makuru turi mu mahanga dufise ibibazo byacu duhuriramwo n'ivinarimeje kuvuga ntabwo na gato dutandukanye na UBJ. Ni UBJ ni isanzwe ari sendika turimwo, ariko kandi tukaba dushizemo dushitugiye gushinga iryo shirahamwe kabamenyesha makuru bahunze ariko babandanye bari muri UBJ kubera yuko tutasangiye ingorane n'abari mu Burundi babandanye bakora naho ibibazo barimo nabo nyine dusanzwe tubizi.
Amashirahamwe nkayo y'abamenyesha makuru bataye izabo kubera ingorane ziba ziri mu bihugu iwabo n'ahandi arabaho. Valerie Muco yahoze akorera televiziyo y'igihugu amenyesha ko mu bihugu byinshi bya Afrika nka Eritrea na Djibouti mwe nayo mashirahamwe yafashije cyane abamenyesha makuru kuronka ico bakora.
Hari nk'abo muri za Eritrea, za Ethiopia n'abandi muri za Somali usanga baromowe n'ubutegetsi canke baromotse kubera umutekano muke mu bihugu iwabo. Aho rero urumva barashoboye kuja hamwe barakora n'imigambi ibateza imbere burya uburyo ko twashoboye kuja hamwe izotuma tushobora no kugira imigambi ibiteza imbere nk'uko twabonye abandi babigize batigeze bagira ubwoba canke babona yuko ivyabo biheze ngo kubera bomotse batayizabo mesha makuru nako ndavuga muri ivyo bihugu byo muri Afrika baraja hamwe uburero barashoboye kubandanya bakora umwuga wabo kandi bagashigikirana. Iyo rero muri hamwe biroroshe yuko umuntu abafasha hako muba mwatandukanye mwese atazi iwundi cyari karakora.
Mwamenya ko abamenyesha makuru b'abarundi bahunze barenga ijana abahungiye hano mu gihugu cy'u Rwanda bakaba bashika 80. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire Hatungimana. No kuri we duce dusozera kino kiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Mwakoze mwe mwatwumviriza, bakoze abanyamakuru bose bagize ico batera kugira ngo mushobore kugikurikirana uko cari kimeze. Innocent Kimenyi na Ingenieur Justin bari kumwe na Jewe Diane na Hadzwe, tukaba tubifurije kugira umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu.